nkuko byashyikirijwe n'umushyikiriza manza kizigenza wa repubulika abantu bane bose bahoze mu gisirikare cya kera bahagaritse mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu kugira bakoge ko amatohoza ku bijyanye n'ubwicanyi bw'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye bwabaye mu mwaka w'1993 mu gihe havugwa ko hari urubanza rwari rwaciwe Sylvestre Nyandwi umushyikiriza manza kizigenza wa repubulika yavuze ko ubushyikiriza manza bwasabye ko rusubirwamo kandi ko hariho ab'ubutungane bwasanze bafite uruhara muri iryo gandagurwa ariko batigeze bahagarikwa
ubushyikiriza manza bwari bwarituye sentare na inyuzwa busaba ko urwo rubanza rwosubirwamo kuko urwo rubanza rutararangira twagomba kumenyesha abarundi n'amakungu ko ubushyikiriza manza bwavuye bumenya ko hariho abandi bantu bo baragize uruhara rukomeye muri ako kabi batigeze bakurikiranwa nico gituma twahagaritse abantu bane muri abo duhejeje kuvuga kugira ngo tubagire ko amatohoza
abajije ku mazina y'abahagaritswe Nyandwi yazikirije ko adashobora kuyavuga kumvuza amatohoza nayo kuba hoba hariho abafite uruhara muri iryo gandagurwa baba batari ku gataka k'u Burundi umushyikiriza manza kizigenza wa repubulika yavuze ko bazoronderwa yisunze amategeko atangura kuvuga icyo abafashwe bakwekwa ko
bari mu bo twita rezoteri niko tubibona ariko sino cya ndabyemera cyane kuko ndababwiye ko amatohoza ariyo azobigaragaza neza ubutungane burasa ingene bukora haba ku muntu atari mu gihugu ubutungane burasise ingene bubitegekanya kuko rero ntabwo batazokoresha amategeko zokurikiza ingo uko ibintu bisanzwe bigenda abanyagihugu bazobamenya bahagaritswe bazobamenya ariko kubera yuko umuntu ahagaritswe ashobora kuba ari kumwe n'uwundi n'uwundi ashobora kumurya akara ni kuri iyo mvu tudashobora kubabwira ngo amazina
ku myidogo y'imiryango yabo bafashwe aho bajikiriza ko banyiwe kubonana n'ababo kandi hari n'abagwayi bategereza gufata imiti reka mbere banabujijwe ko abazinywa amanza babo babonana Nyandwi yabyamiriye kure akemeza ko abo bahagaritswe uburenganzira bwabo bwose bwubahirijwe ku bijyanye n'uko iryo hagarikwa rya bamwe mu bahoze mu gisirikare rishobora gutera icyuka kibi mu gihugu umushyikiriza manza kizigenza yavuze ko ahubwo abarundi bakeneye ko ubutungane bukora
nta cyuka kibi mu gihugu gishobora kuba mu gihe ubutungane bukurikiranye abantu bakoze ibyaha ahubwo batakurikiranywe icyuka cyari kihari kubera abo bantu batakurikiranywe kuba batakurikiranywe ahubwo nibyo byaguma bizana icyuka kibi ikintu mukwiye kumenya ni uko uru rubanza ntirurahera ruracabandana ikigongo umukuru w'igihugu yamatanga ugasanga abantu baragiye ni ku bantu imanza zabo zacitse zikaba ntabanduka uru rubanza rero ntiruraba ntabanduka nababwiye ko hari abantu batigeze bakurikiranwa
naho umushyikiriza manza kizigenza wa repubulika atavuze amazina y'abantu bane bahagaritswe bamwe mu miryango y'abahagaritswe bemeza ko ari intwazangabo zakukurutse mu gisirikare cya kera General Ndayisaba Celestin Colonel Niyonkuru Colonel Gunungu Gabriel hamwe na Colonel Nayigombeye bose imbere yo gufatwa igipolisi kikaba cyabanje gusaka ku mihana yabo ariko natatowe ku kibazo cy'uko leta yari yashyize iby'iyo dosiye mu mugwi ujejwe gutoza ukuri no kunywanisha abarundi severe Sylvestre Nyandwi yinjiye ko umugwi severe utabuze ubutungane bw'u Burundi gukora umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba n'incungu ya demokarasi Melchior Ndadaye yagandaguwe kuwa 21 ukwezi kw'icumi 1993 ari kumwe na bamwe mu bamufasha kurongora igihugu inyuma y'amezi atatu umugambwe Sabanyafurude Bundadaye yaserukiye utsinze amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashingamateka i Bujumbura Raymond Imana ijwi rya Amerika.